kumugoro wa kuru wakane mshikiza manza kizigenza Republika Silvestre Nyandwi ya hamagaje higani yonamesha makuru kukila sigure wijanye nijo fungwa ya fuze kuchatu mnyeba hagari kuwa waka tabga mburoko aiche granyo china mayabosa ya fisimitahe mubitaro kila hospital hali muru kukwezi kwa chumini munani ukukwezi niho urongo ya izinifata kibanza urugwe gonshini kwa nwa rorgu wa kila hospital ya chie yitu urubutunga ne ya maze kubona icho che granyo kumbuga mwa nyambaga huko ivugwa na mshikiza manza kizigenza wa Republika yaleze ya vuga kuyona maitige ziba waikora nije nawe ya kabayari mumahanga mwenye wa matohoza korewe mliparke ya muha mumanuko vga bujumbura yele kanyeko ivza vuga wifise ishingiro muko vze emezu wana Silvestre Nyandwi
abanyamitahe bakira bumvirijwe baramenyesheje yuko batigeze baja mu nama ko ahubwo babazaniye icegeranyo ngo bagitere ku mukono gusa kandi ko niyo nama ya bose itigeze iba aho rero ngo bababwira ko leta igomba ibibe imitahe yabo bafise muri Kira Hospital
mushiriza manza mukuru wa Republika atigeze yemera kibazo na kimwe cyamenyesha makuru ahitamwo kwivira hasi ahitana impapuro ahejeje gusoma itangazo yavuze ikinyagaje inyuma iyo nama kubwiwe yaremenyanije
guhuvya no kuyovya amatohoza asanzwe ariko arakorwa muri parke ya Muha aho muganga Sahabo Christophe yararongoye ibitarokira ariko arakurikiranwa ku vyaha bitandukanye yakoze mu gushinga no mu kurongora ibitarokira no guhungabanya ibikorwa by'ibitarokira mu gutera igipfungu no guhubisha abakorana navyo ku burongozi bwavyo ngo babure ubiserukira
ata mazina vuze yatangaje ko hari abahagaritswe muri dosiye ya Kira Hospital kubera bateye umukono kuri ico cegeranyo muri bo yagarutse ku izina rimwe mushingwa manza asanzwe handayizeye umukobwa uwahoze atwara Burundi president Domitien Ndayizeye uwaburanira muganga Christophe Sahabo yagirizwa ko yaragize uruhara rukomeye mu by'ubutungane bwita gukora impapuro mpimbano
uwo mushingwa manza akaba yaragize uruhara runini mu itunganywa ry'ico cegeranyo cy'inama itabaye umushingwa manza Sandra Ndayizeye rero nabo bakoranye ico cegeranyo ntakurikiranwa kubera aburanira muganga Sahabo Christophe
umushingwa manza Sandra Ndayizeye yafungiwe mu ibohero rikuru rya mpimba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura co kimwe na mutoyi wa muganga Christophe Sahabo yitwa Etienne Sahabo kuva mu ijoro ryo kuri wa gatatu batakaje umwidegemvyo yo kuva ku munsi wa kabiri igihe uko ari babiri bahagarikwa bajanwa kumvirizwa n'umucamanza yanse ko basubira mu ngo zabo ahitamwo kubaraza mugasho Metra Gustave Nyonzima buranira muganga Sahabo imbere ya za sentare mpuzamakungu avuga kuriko biraba muri dosiye y'uwo yunganira ariho nyangwa ry'amategeko rikabije uko niko yabisigurije ujya Amerika kuri telefone
twovuga ko muri uru rubanza n'ibi bintu biteye isoni biriko biraba binyuranywe n'amategeko bari basanzwe bafise n'ishavu ko watwara conseil d'administration nyawe yari yamaze gusaba n'amabanki yuko yokugarama konti yose yakira ari mu Burundi byo navyo bikaba byarakozwe ari navyo byatimye bagira iryo shavu rirerire rero n'ibintu biteye agahinda biriko biri n'amategeko utungane bwabaye igikoresho
hagati mu kwa gatanu uyu mwaka president Ndayishimiye yavuze yaje kumushikiza manza nawe nyene yari gufunga muganga Sahabo uko niko yabisiguye mu iganiro ciwe ca mbere yahamenyesha makuru
hariho enquete privé yabaye baravuga bati turavye mutahe wa leta wabungana na 70% cye ndavuga nti tangura rero mitahe muyishire hano bari muri processes bagasanga harimo amahinyu ameze ukucaye kuriya bacaje mu vyimanza cyo nibisanzwe
ku muhinga makuru uyu wa kane muganga Christophe Sahabo yavanywe mu ibohero rikuru rya Bujumbura aja kuboherwa mu ibohero ry'intara ya Rwigi mu buseruko nkuko amakuru yizewe ava muri iryo bohero yabwijwe rya Amerika mu kajoro ko yahageze kandi yamaze kwakirwa muganga Christophe Sahabo yahagaritswe n'igendereza ry'u Burundi mu ntango z'ukwa kane uyu mwaka uwo muganga w'u Burundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro vy'akarorero mu gihugu vyuguruwe mu 2015 mu kwa gatatu ivyo bitaro vyitiriwe Kira Hospital abanyamitahe bakuru n'abaturuka mu gihugu c'Ubusuwisi bikaba vyubatswe ku mamiliyari 280 y'amarundi hafi imiliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika mu Faransa Jean David Piro yarajejwe urwego nshingwa ntwaro rw'ivyo bitaro yari hagarikiwe mu munsi umwe na Sahabo yaciye arekurwa bukeye ubu urwo rwego rwamutswa Charles Ndagijimana umuyobozi mukuru wa Sokabu ishirahamwe rya mbere rikuru mu Burundi ryo kwiteganiza kazoza leta ifisemo imitahe myinshi uwo mugabo wazwi cyane cyane mu mwaka wa 2015 igihe yatwara sentare yubahize bwizwa nshingiro agafata ingingo yo kwemeza kw'ikindi kiringo cyane kwigendera Pierre Nkurunziza atamategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bakorana bari bahunze bavuga ko batokwemeza ko ico kiringo cyate imari kibaho bo bahaye ukuri abagwanya umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi bari baciyamirije ibyahavuye bibyara injyane zatumye abarundi barenga 1200 bicwa abagera ku 1500 barahunga igihugu nkuko byemejwe na ONU. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.